Ele Nisbe de América. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2020 kuri mikoro muri kumwe n'Ange Fidel Niyongabo. Mu Rwanda bamwe mu baba mu karere ka Rwamagana bavuga ko umuyagankuba bahawe utabafasha muri bimwe mu bikorwa by'iterambere ikeneye mu muyagankuba ufite ingufu nyinshi.
Nta kintu wagukoresha sinzi gucaga na telefoni cyangwa gucunga ka radiyo ka sonatire.
Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngenze umuntu yari agiye gusudira ahamagara umuntu ngo azamusudirire inzugi nyine yagire bikomere. Barabisudira ariko hashize nk'iminsi nk'ingaruka urugero ukajya ruvaho.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri sector ya Kigabira mu karere ka Rwamagana mu Rwanda. Yamara imbere yuko dushika kuri iyo nkuru n'izindi tubafite reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Alice,
urakoze. Fidel, turahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasenateri bane umugambwe wa Republikani bahora banugwanugwa ko bashobora kuzokwifatanya n'abademokrate mu mburano ku byagirizwa Perezida Donald Trump bavuze ko ibyo yakoze ryari ikosa, ariko bemeza ko atari cyacyo tuma akugwa ku butegetsi. Mu gihe aba Republikani muri Sena biganje ku ntebe 53 kuri 47 z'abademokrate, umurepublikani Trump afite icyizere ko azokwezwa ku byaha bibiri, nico gukoresha umwanya we w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite mu gusaba Ukraine gutohoza kuri mukeba wiwe muri politike, hamwe no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Abasenateri bose uko ari jana uzovuga ku gato bike kuco biyumvira kukungene bazotora mu kweza canke kwegeka ibyaha kuri Trump. Umunsi wa nyuma wo gutora bamweza canke bamurega ku byaha bibiri yagirizwa bizoba ku munsi wa gatatu w'indwi kumuhingamo. Perezida Donald Trump yashikirije ko Leta Zunze za Amerika yahagaritse umugera wa corona kwinjira ku butaka bwa Amerika uva mu Bushinwa, naho abategetsi bo mu gisagara cya San Francisco batangaje ko umuntu agira 9 yagaragaye ko yanduye uwo mugera muri Amerika. Umujyanama muri Presidency mu by'umutekano Robert O'Brien nawe yashikirije ko Leta yarungitse abahinga bo mu kigo cya Amerika kijeje kugenzura no gukinga indwara CDC mufunyafunyo y'icyongereza kujya gufasha kurwanya icyo kiza, ariko yongera ko Ubushinwa bubanza kwemera iyo mfashanyo. Umushiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo nawe avuga ko bahinga b'ikigo CDC baza bari muri Kazakhstan ihana urubibe n'Ubushinwa barendiriye kwemererwa kwinjira muri icyo gihugu. Mu Bushinwa bashikirije ko abantu 17,205 bamaze kwandura, 361 nabo muri bo bakaba bamaze kwitaba Imana.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta ya Somalia yatangaje ko inzige zateye indimo mu gihugu ari kibazo gihangayikishije igihugu kandi cyihutirwa gutorerwa umuti. Umushikiranganji wa Somalia ajejwe uburimyi Said Hussein Lidi yashikirije ko izo nzige ari intambamyi ikomeye mu gihugu gisanzwe kiri mu bukene bw'ibifungurwa. Inzige za mbere zatangwe gushika muri Somalia mu kwezi kw'12 zonona amahegitari 100,000 y'imirima hamwe n'ubwatsi bw'ibitungwa. Umushikiranganji Lidi agabisha ko hari uwundi mugwi wa kabiri w'izo nzige witezwe kandi zishobora no kuzokonona ibirengeye kuruta. Igipolisi muri Malawi gitangaza ko kuri uyu munsi wa mbere cyugara amabarabara gana kuri sentare ntahinyuzwa yo ku murwa mukuru Lilongwe, aho byitezwe ko bacamanza bashikiriza urubanza ku bitwaye bahakana ibyavuye mu matora yo mu mwaka uheze. Ayo matora yongeye Perezida Peter Mutharika Mandigira kabiri. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yasabye ko ibyavuye muri ayo matora yo mu kwezi kwa gatanu bifutwa. Bitwaye bavuga ko umugwi w'igihugu ujejwe amatora wahaye intsinzi Mutharika mu matora yabaye mu Busuma hamwe n'utunenge twinshi. Ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika ryishinze iterambere ryasohoye itangazo risaba Abanyemalawi kuguma batekanye inyuma y'iyo ngingo ya sentare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
igipolisi cy'Ubwongereza cyararashe cyongera kirica umugabo kivuga ko cyabonye yiyambariye ko igisasu giturika kitari cyo kandi acumita abantu babiri i Londres ku mugwa mukuru ejo ku munsi w'Imana. Ibyo byabereye mu ibarabara ricamwo abantu benshi mu manuko bwa Londres. Igipolisi ntikiratangaza izina ry'uwo mugabo hamwe n'imvo yabimutumye, kiretse kuvuga ko cyari igitero cy'iterabwoba. Ibi bibaye haheze amezi arenga abiri, uwundi mugabo azwi ku izina rya Usman Khan yagirijwe iterabwoba inyuma yo kwica abantu babiri akomeretsa n'abandi batatu abacumisa imbugita i Londres nyene, imbere y'uko nawe yicwa akaraswa n'igipolisi. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda mu karere k'Abarabu waremeje ko ari wo uri nyuma yiraswa ry'abasirikare batatu ba Amerika ryabaye mu kwezi kw'12 ku kambi ya Pensacola ni muri leta ya Florida aha muri Amerika. Uwo muhari wabyemanze ejo ku munsi w'Imana ubicishije ku rubuga rwayo rw'igisata kijejwe iperereza. Umusirikare wa Arabia Saudite Mohamed Al-Shamrani niwe yarashe, yongera yica abo basirikare batatu ba Amerika, yongera aranakomeretsa abandi ndwi aho bari mu ishuri bariko babaha inyigisho za gisirikare.
Turagushimiye abagize ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho ku munsi wa gatandatu tubahereye inkuru y'amakenga y'akanama kaonikajeje rw'agateka kazi na muntu ku Burundi n'abanyarwanda. Republika iharanira demokarasi ya Kongo imaze iminsi isubiza mu Burundi no mu Rwanda. Radio Ijwi ry'Amerika ryagarutse ku camasezerano mpuzamakungu ya Geneve avuga ku guhanahana abavuka gihugu hagati y'ibihugu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana asigura ko ikintu nyamukuru muri byose cyo kwitonderwa ari ukuraba ko usubijwe mu gihugu ciwe adaheza ngo aturubikwe canke ngo bamwime uburenganzira bwo kuburana mu mwidegembyo. Eroje wirika neza niyo nkuru adufiti.
Umunyamategeko Janvier Bigirimana mu kiganiro cihariye ha ejo rya Amerika adusigurira imigwi y'abantu bisanga ku mvo zitandukanye batakiba mu gihugu cyabo, haba ku bushake bwabo canke ku mvo zitabavuyeko.
Ubwa mbere hari abantu usanga barahunze igihugu cyabo ku mvo zisanzwe zitegekanijwe n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Abo n'abantu usanga rero bamaze kuronka uburenganzira bwo kuba mu kindi gihugu, ugasanga kandi harimo n'uwundi muce w'abantu baba ariko basaba ubuhungiro. Abo bose rero baraheza bakubahirizwa n'amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve yo mu 1951. Hari ubwa kabiri abantu usanga bashobora kuba mu gihugu kindi kubera bakingirwa n'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu bibiri, cyangwa ugasanga ni ibihugu biri mu miryango y'uburere ibyo twita le bloc régional. Ubundi muce ubwira gatatu ushoboka n'abantu usanga babayeho hadakurikije amategeko byo mu Gifaransa bita ko bari muri séjour irrégulier. Ubundi mugwi ushoboka w'abantu baba mu bihugu atari byabo n'abantu usanga batigeze bakingirwa n'amategeko namwe mu kuba muri ibyo bihugu base mu indaro, nk'abantu binjiye binyegeza bakinjira mu bihugu atari bifite uburenganzira bwo kwinjiramo, cyangwa ugasanga aba binjiye bari mu migwi igwana.
Iyo migwi yose hari amategeko mpuzamakungu canke y'uturere yirengera.
Hariho amasezerano ashobora kuba yerekeye imiryango y'akarere kanaka, yashobora kuba amategeko ari hagati y'ibihugu bibiri canke bitatu canke birenga. Kandi iyo tuvuze amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve nayo nyine ari ubwoko bwinshi. Ca mbere hariho aya masezerano mpuzamakungu y'i Geneve akingira impunzi yo 1951, arakingira abantu baba baronse uburenganzira bwo kuba mu gihugu kanaka nk'impunzi, bisigura yuko igihe basubijwe mu gihugu bavuyemo ntibashobora gusubizwayo hatakoreshejwe ubushaka kwa babo iyo naho bishitse bakabaho nyanza amategeko agenga impunzi igihugu kibasubije yo giteza kuraba yuko uburenganzira bwabo bantu zo kubahirizwa hari ikintu kizira nk'igihe biboneka yuko uwo muntu azogirwa nabi mu buryo guhohoterwa ubwo mu gihe ashobora kwicwa agafungwa mu buryo butandukanye n'amategeko agakubitwa ashaka agirwa nabi ubundi buryo ubwo aribwo bwose muri icyo gihe amategeko mpuzamakungu avuga yuko kizira ikazezwa yuko uwo muntu yosubizwa mu gihugu yaje ahunga kubijanye n'ababa ari abarobere abari mu migwi igwana nabo hari amategeko yo mu 1949 y'i Geneve le 4 convention de Geneve mu Gifaransa zikingira abantu baba bari mu bintu byo kugwana muri aba rero mu byo byo kugwana amategeko menshi aza kajamwo ni kumenya mbega ni ngwano izwi ni ngwano ihuza bihugu byinshi ni ngwano isanzwe yaragiye habona isanzwe izwi chanke bafatwa n'inkinkozi z'ikibi
mbega none ibihugu bishobora guhana avuka igihugu bazo ryari ni mu bihe bihe igihugu kanaka gishobora kwanka gutanga umvuka igihugu wa kigenzi cyacu
ayo mategeko nyene n'ayandi twavuze yerekeye impunzi basanga hari ivyo ahurira ko n'icishani y'abantu bagiye mu gwana bari abantu bigeze kuba ari impunzi muri ico gihe amategeko agenga impunzi ntaheza ngo abe akibubahiriza kireze kuri ico kintu kizira yuko bashobora gusubizwa mu gihugu bayahu unze ugiriboneka ikwashura guhotegwa nivyo rero ibihugu biba byakiriye impunzi biheza bikaraba eshanke ivyo bihugu biba bifise abo bantu bitwa yuko bari ko baronona umutekano w'ibihugu baje bava mu shanke w'ibihugu batse mu indaro ibyo byose birakoregwa ko mukuraba ingingo zigeze zigafata kindi naco nuko hasanzwe haba amasezerano hagati y'ibihugu kugira ngo bishobore guhanahana abantu baba barondegwa n'ubutungane bw'ibihugu baje bavamo kuvyerekeye Rwanda na Kongo canke Kongo n'Uburundi ayo masezerano twibaza ko ashobora kuba ariho ariko ico bikoze ahanini Kongo niheze ikabazwa igasigura yuko mu gutanga aba bantu haba mu Rwanda canke mu Burundi baba baravye neza yuko uburyo ubutungane bukora uburyo abategetsi b'ibyo bihugu bigenza yuko hariho ibintu byemeza ko abo bantu batazohoterwa hari nyifato imaze kugaragara cyane mu Burundi aho usanga abantu bose batashe barungiswe n'ibihugu baca bafatwa nk'abantu bari basanzwe barondegwa n'ubutungane kandi tuba tuzi yuko ata amadosiye yabo yari ahari twavuga nk'akarorero k'umuntu yitwa Clement Nkurunziza yigeze gutangwa n'igihugu cya Amerika kubera atashwe kuronka impapuro muri Amerika ariko mu Burundi baca bamushikiza mu gasho nk'uko umengwe n'umuntu yari arondegwa n'ubutungane iyi ni inyifato mbi cyane kuko abantu bose baba barahunze igihugu ntibisigura ko baba bahonyanze amategeko y'igihugu cyabo iyo ni ingendo yari ikwiye guhagarara tugasaba yuko bwa Burundi bwa Rwanda n'abo bantu bose babatashe kiretse bakurikiranwa n'ivyaha abandi bobaho bitegenje kuko kutaba mu gihugu cawe c'amavukiro ivyama bisigura ko bisivyo wononye mu gihugu wa waturutsemo
uwo mwihwezo umushingwa manza Jean Zeri Girimana uje nyuma yaho Michel Bachelet atangarije kwa kanama ka ONU kajeje wagati y'akazi na muntu abereye ku isonga gafite impungenge ku Barundi n'abanyarwanda Republika ya Demokrasi ya Kongo imaze iminsi iheza u Rwanda n'u Burundi umfasoni yasiguye ko ni itamenye ibishikira abasubizwa iwabo kandi kwayo makenga yayaganiriye ko na Perezida Tshisekedi mu rugendo aherukamo muri Kongo gushika ubu Burundi ntiburatangaza ibitigiri byavuka igihugu babwo Kongo imaze kubusubiza mu mezi aheze ariko u Rwanda ruvuga ko mu kiringo cy'amezi makaheze rumaze kwakira abari mu muryango w'inyeshamba zigwanya Kigali bagera ku 1919 bakaba bari mu ikambi yahitwa Nyarushishi aho bitabwaho mu buryo butandukanye iruhande yaba hari n'abagwanyi 362 batahukanywe ministre w'u Rwanda jeje migenderanire y'ico gihugu n'andi makungu Vincent Biruta yatangaje mu minsi heze ko abo bafite gahunda yabo yihariye bakurikirana bamwe bazitezwe ko basubizwa mu buzima busanzwe abafite ibyaha bakurikiranwa ko nabo bagashikirizwa ubutungane Roger Urika neza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika umunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu
Mu Rwanda bamwe mu baba mu karere ka Rwamagana bavuga ko umuyaga nkuba bahawe utabafasha muri bimwe mu bikorwa by'iterambere ikenera umuyaga nkuba ufite ingufu nyinshi. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza mu Nyamagana.
Turadindira cyane. Kuko nk'abashobora kuba bagura ibyuma bisya barabibitse. Abandi babijyana handi hari umuriro ugaragara ugasanga nabogosha iyo bigeze ku mugoroba birahagarara ntago babacogosha
abandi bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Rushangara mu kagari ka Sovu mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana bavuga ko bamaze igihe bagejeje amashanyarazi nakwite yo ku rwego rwa mbere ashyirwa mu mazu yo guturamo ariko imbaraga zayo zikaba ari nke ku buryo hari nk'ibikoresho bisaba umuriro mwinshi nk'amafrigo n'ibindi bintu uyu muriro utashyigura kuva bayabona ntibabasha kuyabyaza umusaruro mu buryo bwo kwiteza imbere nk'uko babyivugira
nta kintu wakoresha sibyo gucaje nka telefone cyangwa gucunga ka radio ka sonete
ni ukuvuga ngo nk'ubu ngenze umuntu yaragiye gusudira ahamagara umuntu ngaza musudirira inzugi nyine yagire bikomere barabisudira ariko hashize n'iminsi ntinga urugero kajya ruvaho kubera wa muriro nta bitari bimeze neza ubwo urumva mbese badufashije bazana umuriro ufite ingufu natwe tugatera imbere kuko ntabwo bimeze neza
umuntu umuriro udafite imbaraga
nyine ntago dusese inyumba twenda ngo cyangwa ibigori mbese ikintu cyose gifite ingufu ntago icyuma kijya kiwuhaguruka
uretse kuba nta bikorwa bigamije iterambere ryabo bakora bifashishije amashanyarazi bavuga ko akenshi no mu gihe cy'umugoroba nijoro nta muriro baba bafite
uragenda ukagaruka mu ijoro nka saa sita
saa kumi n'ebyiri twese nta muntu ubugica ngo uhita uzima niyo wakuba wakagakeya uza wongera ugenda
urahari ke ariko ntabwo ducana ngo umuriro wake ntawo rwose pe ntawo
none mwifashisha iki mu gihe
twifashisha yuko n'ubundi tutarabona ibyo twacanaga n'ibyo ducana amatoroshi za buja peteroli iyo mbega
kandi mufite amashanyarazi mu
gihe none se katakanye twe byaraducanze natwe
umuriro wacu ni mukeya iyo bigeze saa kumi n'ebyiri birazima nta kintu wawukoresha nkatwe urabona umuriro twawukuruye tugira ngo tuba habona igihe cyo kuba twawukoresha ntawe tuba dufite guhera saa kumi n'ebyiri n'igice nta muriro saa yine n'igice z'ijoro abantu baba baryamye ntacyo kimaze
ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ingufu REG mu karere ka Rwamagana buvuga ko iki kibazo kizwi kandi kimaze igihe ariko ko cyafatiwe ingamba ku buryo hari amashanyarazi adafite imbaraga agenda asimbuzwa n'afite ingufu yakoreshwa no mu bikorwa by'iterambere bwana Igoma Stephen niwe uyobora ishami rya REG Rwamagana
mbere hose twatangiye amashanyarazi twashakaga nka REG ari ayo gucana kugira ngo abantu babone bave mu mwijima ahanini mu burasirazuba twakoreshaga monofasi twa tuyoboro two gucana tutakoresha mu mirimo y'ubucuruzi ubu rero dufite undi mushinga wo kuzamura ingufu z'aya mashanyarazi akava kuri monofasi akajya kuri tirifasi umushinga waratangiye uzarangira mu kwa gatandatu k'umwaka utaha
uyu mushinga avuga watangiye witezweho gukemura iki kibazo cy'amashanyarazi udafite ingufu aho kiri muri iyi ntara y'iburasirazuba yose kuko iki kibazo atari umwihariko mu karere ka Rwamagana gusa minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu gihugu hose amashanyarazi adahagije twiseyo ku rwego rwa mbere yari ku birometero 944 kandi arenga kimwe cya kabiri akaboneka mu ntara y'iburasirazuba nk'uko ambasaderi Gatete Claver uyobora iyi minisiteri yabigarutseho mu mpera z'umwaka wa 2019
twashyizeho umushinga wihariye kugira ngo noneho nitujya kurangiza umwaka utaha iki kibazo kijyanye no muri Eastern Province yose cyose cyarangira ariko dufite ahandi hose nko muri provinsi y'iburengerazuba no mu majyaruguru aho ngaho nabo bafite icyo kibazo ndetse no mu mujyi wa Kigali aho ngaho bafite icyo kibazo aha ngaha rero naho tukaba dufite imishinga yihariye yo kugira ngo noneho bazatangira mu kwezi kwa karindwi nabo kugira ngo icyo kibazo kibereho burundu ariko nababwira ko nko muri provinsi y'iburasirazuba ho biratangira muri uku kwezi kwa mbere icyo kibazo cyo umwaka wajya gushira kimaze kuba amateka
guverinoma y'u Rwanda ivuga ko mu 2024 aribwo 100% by'abanyarwanda bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi bikazagerwaho binyuze mu mishinga iriho yo kongera ingano y'amashanyarazi ubushakashatsi bwa gatanu bwakozwe mu 2016-2017 ku mibereho y'ingo mu Rwanda bugaragaza ko 82% by'abatuye mu mujyi wa Kigali aribo bafite amashanyarazi hagakurikiraho mu ntara y'iburasirazuba ku kigero cya 39%, intara y'iburengerazuba yo ni 38% bafite amashanyarazi, 34% by'abatuye mu majyaruguru nibo bayabona, mu gihe 30% gusa by'abatuye mu ntara y'amajyepfo aribo babona umuriro. Claude Ganza mu Nyamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ku Radio Ijwi ry'Amerika.
Mwanda nyakumviriza Radio Ijwi ry'Amerika, tsamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyagihugu baba mu misozi miremire y'itombwe babandanya kwicwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ku munsi wa gatandatu itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020, abantu bitwaje inkoho bikekwa kuba ari abagwanyi b'abamayimayi bishe barashe abanyagihugu batatu bo mu ikambi ya Mikenge iri muri sector itombwe territoire ya Mwenga intara ya Kivu yo mu Bumanuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ninguru yumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira.
Nguko bitangazwa n'umuyobozi wa garari inkambi y'abaturage bo bakongomane mu bwoko bw'abanyamurenge iri mu mikenke bwana Kiza Felemo avuga yuko ubu bantu ko ari batatu barashwe ari impunzi zari zivuye mu isoko yo mu Minembwe zirasigwa mu kilometero kimwe naho batse inkambi.
Ikibazo twaraduhuye nacyo ari abantu bacu bari bazindukiye mu Minembwe bari mu isoko ya gatanu baje kugaruka basanga duhi bajyane mu nzira barafa abantu batatu baguye rero hirya y'inkambi bari bagiye kuguruka nyine barangije ibisambu hafi nyine kanto ari kilometere n'inkambi niho baguye niho rero tujya gutakira abasirikare na Monesco abaribo bagenda baduherekeza kuja kurekipera ibirambo ubu nyine dufite imirambo hano nyine mu nkambi turayihamba ni abantu batatu
bishwe n'abandi
ni ba mayimayi babishe
bamwe mu baturage mu mikenke wo mu bwoko bw'ababembe bavuganye n'ijwi rya Amerika ariko batashatse yuko amajwi yabo ajya hanze kubera impamvu z'umutekano wabo. Bavuga yuko impfu zabo bagabo zaba zaturutse ku mpfu z'abasore babiri b'ababembe nabo baheruka kwicirwa mu kigazura ku wa kane n'abantu bavuga yuko bari bavuye mu nkambi ya Mikenge ahakambitse impunzi z'abanyamurenge. Kiza Felemo umuyobozi w'inkambi ya Mikenge anyumuza amakuru avuga yuko abisha abo baturage b'ababembe bari bavuye mu nkambi yabo
aho bihuriye benda haturi turi muri Monesco indani tawugira n'imbunde nta narokodi sese tugira haba ducunzwe na Monesco nta muntu uja wava kuri uwo musozi nta nika tukinagira mugabo ntawukiragira ntawukiringa kuragira aho ngaho duhari ducunzwe na Monesco iyo umuntu aje kuva aho ngaho aherekezwa na Monesco.
Si mu mikenke wonyine no mu kigazura avuga iyicwa ry'abantu ahubwo no mu cyumweru gishize ari abasore batanu bishwe n'abagwanyi ba mayimayi mu misozi miremire ya Uvira babaziza kuba abagwanyi ba Gumino ariko imiryango yabo basore ivuga yuko bari abasivile kuko muri bo harimo abaganga bari bavuye Kahororo berekeza ku Murambya. Mwumenya yuko imyaka igiye kuba ibiri uturere twitombwe Bijombo na Minembwe twibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani n'iy'abarundi n'iy'abanyarwanda yica abantu igatwika amazu ndetse ikanyaga amatungo ariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntikiyiratse. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku makuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu karere k'ibiyaga binini duhere mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira ku mahiganwa y'igikombe cy'ubutwari.
Mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda harangiye amarushanwa yo guhatanira igikombe cy'ubutwari mu mikino itandukanye mu mupira w'amaguru imikino ibiri isoza irushanwa yabereye kuri Stade National Amahoro i Remera ejo ku wa gatandatu. Umukino watangiye isaa saba ikipe ya Police FC yanyagiye mukura Victory Sport ibitego 4-1 guhera isaa cyenda n'igice habaye umukino wahuje APR FC na Kiyovu Sport warangiye aya makipe anganyije ubusa ku busa. Nyuma y'imikino itatu kuri buri kipe yari yitabiriye iri rushanwa ikipe ya APR FC niyo yabaye iya mbere ifite amanota 7 iya kabiri ni Police FC yarangije ifite amanota 6 Kiyovu Sport ikabya gatatu n'amanota 4. Ikipe yabaye ya kane nayo ya nyuma ni Mukura Victory Sport ifite 0-1 bitego 7. Mu mukino w'intoki wa volleyball naho imikino y'ubutwari yarangiye ejo kuwa gatandatu ibera kuri Stade Ntoya y'i Remera. Muri kimwe cya kabiri kirangiza mu bagore ikipe y'ishuri rya UTB yatsinze Rwanda Revenue Authority amaseta 3 ku busa. APR Volleyball Club nayo itsinda Kigali Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Mu mukino wa nyuma ikipe ya UTB niyo yatwaye igikombe itsinze APR Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Mu bagabo muri demi-finale ikipe y'ishuri ya UTB yatsinze Gisagara Volleyball Club amaseta 3 ku busa hanyuma ikipe ya Reg Volleyball Club itsinda APR Volleyball Club amaseta 3-2. Mu mukino wa nyuma watangiye isaa moya n'igice z'ijoro ukarangira isaa 3 ikipe ya UTB Volleyball Club niyo yegukanye igikombe itsinze Reg Volleyball Club amaseta 3-1. Fidel Nyirimana umutoza wa UTB Volleyball Club avuga ko gutwara iki gikombe ari uburyo bwo gukomeza urugendo rwo kugera ku ntego biyemeje.
Ni byiza kuri twebwe kandi ni intego twihaye ko tugomba kurwanira ibikombe byose tushaka kubitwara. Doni yo ntego dufite ni ibintu n'abakinnyi bamaze kubajyamo n'ubuyobozi bibarimwo tugize amahirwe bigakomeza gutya rero urumva byaba ari amata bya amavuta.
Ese ibanga ryakoreshejwe ni irihe ngo UTB Volleyball Club ishobore kwitwara neza muri iri rushanwa?
ikintu kigaragara nuko abana bakinyi batangiye barwaye batangiye gukira iyo bona Fred atangiye kuza mu kibuga kwa Nelson yagarutse noneho akaba muri kindi kiza ko babandi bari mu kibuga barabakiriye ugiye hanze nta cyo zagira rona me constantement isa nkaho yashize mu ikipe rero ni ibintu byiza nta n'ikindi urebye n'icyo tuma dufitisha ndi makipe nta mahana ari wacu wacu abakinyi barishimye ubuyobozi bwabahaye iyo bagomba kugihe urebye nyine n'icyo ngicyo nta kindi ni byishimo biri wacu na efficacy y'ubuyobozi iyo umuyobozi avuga ati nzaguhika akakigwa ku gihe yagisigaye n'umukinnyi ko nawe ugomba gukora akazi kawe
Fidele Nyirimana asobanura ariko ko gutwara iki gikombe cy'ubutwari bitavuze ko n'igikombe cya shampiyona bazakigeraho mu buryo bworoshye
shampiyona rero ni itandukanye n'ibindi bimubona hano biba bitandukanye ushobora gutsinda ibi ngibi ariko shampiyona ikakunanira biba bigaragara yuko birasaba ko twongera kwikonsantara hagati yacu twebwe nka koci n'abakinnyi ntidutwarwe n'ibi byishimo turimo tubona by'amaturundwa ko amaturundwa ubu ushobora kuza ugatsinda umuntu kubera yuko wamurushije ingufu uwo munsi ariko shampiyona bisaba ngo uhoreho uvanga uyu nguyu nzamutsinda kandi kigaragara cyo nuko rega nayo iragenda izamuye ingufu imwe yagenda ikaba kubonye ko mu seti ya nyuma ya kane izamuye ingufu cyane ariko ikigaragara ko nuko tukomeje kwiyiri itime twatsinda
muri iyi mikino ya nyuma ya volleyball mu guhatanira igikombe cy'ubutwari ejo ndi kwa gatandatu imvura yaragwaga amazi agasanga abakinnyi mu kibuga kubera ko igisenge cya stade nayo iremera cyavaga amakuru amaze iminsi avugwa yuko iyi stade nayo iri mu zigomba gusanwa yaba ari meza ku bakunzi b'imikino y'intoki yari Claude Munyandinda i Kigali
naho mu Burundi igikombe cy'ihiganwa muri handball cyatwawe na Golden Team mu bagabo na rumuri mu bigeme ejo ku munsi w'Imana mu mupira w'amaguru naho urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'ubumwe bw'abarundi ruzohuza Kuruno wa gatatu Messager Ngozi na Aigle Noir inkuru dushikirizwa na Desire Hatumwimana
Kuruno w'Imana niho urukino rugira kabiri rw'igice cya kabiri cy'igikombe cy'ubumwe bw'abarundi hagati ya Aigle Noir y'Imakamba na Flambeau du Centre y'Igitega gwakinwa ugo rukino rwagiye kurangira Aigle Noir itsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe naho ari yatangwe gutsindwa uwo mugwa Aigle Noir rero uzotana mu mitwe na Messager Ngozi yatsinze musongati yo mu ntara ya Gitega kuri za penalty iyo migwi yose yari yanganije mu minota 90 yatekanijwe n'urukino ugo rukino rwa nyuma rukazuba ku munsi wa gatatu itariki zitanu umunsi abarundi bahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi Jimmy Ndayize amenyereza Messager Ngozi amenyesha ko binezereje kubona bazokena urwo rukino rwa nyuma ariko akamenyesha ko intumbero ya Messager y'uno mwaka ari ugutwara igikombe cy'ihiganwa ry'u Burundi
inkino ni fisa ni match si championnat ni match ya coupe d'orinite ni demi-finale nivyo ni kwa rigoroshe harimo pression hari n'iki ushoboye gutsinda kaja muri finale novuga yuko yinye tutaca turabango championnat ni yindi championnat tugiye kwitegura dutegure finale kwanza hanyuma tubandanye tugwanira championnat kuko niyo objectif ya mbere dufise uyu mwaka yo gutwara championnat kandi murabona ko hagisigaye ama match atari make ama match menshi cyane no kuguma twikonsantra kuri match iyo ariyo yose tuzoza turakina
mu rukino rwa handball naho ihiganwa ry'u Burundi kuri no w'Imana niho ryasozegwa Golden Team itsinze Muzinga ku bitsinda 26 kuri 25 mu bigeme naho rumuri kabayirahiye Galaxy mu kuyitsinda ku bitsinda 24 kuri 18 muri Jido imigwi itandatu yo mu gisagara cya Bujumbura yarahiganywe mu ntumbero yo gutegura mu giserukira gihugu abakenye 47 nibo bitabiriye iryo higanwa harimo abigeme 21 Focus Impezindagano umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya Jido mu Burundi amenyesha ko mwene izo nkino zizotegurwa mu turere twose tw'u Burundi kugira abazohora baje mu mugwi serukira gihugu bazove mu gihugu cyose aho kuva Bujumbura gusa
turi mu gikorwa kinini ya cyane aho turiko turakwiza Jido mu ntara zose ihangiro twihaye tuvuga duti iri foko intara zose n'imiburiburi imwe ibirimo amaclub abiri kandi muri ayo maclub abiri abigeme bakaba n'imiburiburi nabo nyene bari ku rugero rw'ibice 50%. Izo krebe turamaze kugishyiraho mu ntara zose dusigaje intara zibiri zirimo krebe imwe naho hari n'izindi ntara zimaze kurenza ayo makrebe abiri. Tuvuga duti ko bamaze kujaho via entraîneur reka rero batangure baze baragira ayo mahiganwa. Ni mu rukurikirane rwo gutegura umugwi serukira gihugu aho tuvuga duti nimba umugwi serukira gihugu wo bukomeye urimo abantu intara imwe zibiri zitatu harakantu hamwe tuba dufite urimo intara 18
mu rukino rwa volleyball mu higanwa ry'u Burundi kuri no w'Imana mu bigeme Muzinga atsinze Panthera amaseta 3 ku busa mu bagabo naho Bisoro itsinda Muzinga amaseta 3 kuri imwe mu gihe ga Cosmos yirahiye umugwi wa Bujumbura uwezo wa ndani mu kutsinda amaseta 3 ku busa izo nkino zikaba arizo ku munsi wa kane iryo higanwa rya volleyball mu Burundi ritanguye Desire Hatumwimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ushuti mwese mkunda radio Ijwi la Amerika makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hani ho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukwikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi la Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.